mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane nahazwe ngiye kuremesha ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Turasabye rero mu kwego rushinzwe ibiganiro mu kazi ngo ruduhuze na leta. Turizeye ko ibyo biganiro bigiye gutangura mu maguru masha, gukinderana itangwa itangwe atamyidogo ikiriho atabusumbasumbane bukiriho.
Uyu ni Tarsis Gahungu arunguriye runani impuza amasendika rw'abakozi mu gihugu cy'u Burundi COSIBU, agaruka ikibazo cyo gutanga intererano ku matora yo mu 2020 hari mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi. Uwo munsi wanahimbaje mu gihugu cy'u Rwanda, ariko abakozi bo mu Rwanda nta ntererano ibaraje ishinga, baraje ishingwa nyabuna n'inganishwa ry'imishahara. Tuzaza kwigaruka ko handi hatumbuye hagufi y'amaradiyo yanyu. Murano makuru turaza no kugaruka ku itangazo rya Amerika itewe impungenge n'amatora ya kamarampaka yimirije kuba mu gihugu cy'u Burundi. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ndanabipfuriza n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi kuba uhimbaza. Uyo munsi wahimbaje mu gihugu cyo mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi baba muri ico gihugu n'abanyamahanga kwitaho ibikorwa hari igihofi mu ntara ya Rutana, aho mugenzi wacu Krisi Munezero yari yanyarukiye kuraba uko ibirori bigenda. Haradufitiye rero inkuru yuko vyakurikiranye.
Dukura mahoko mu mpuzu twubaka igihugu cacu nico civuga umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbarijwe ko muri zone Gihofi ni ku birometero 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana, ahazwi ihinguriro ry'u Burundi rihingura isukari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yishikiye ku kibuga cha Sosumo, yasavye ababa mu Burundi kwijukira akazi kugira batera imbere.
Guhera umunsi muve ngamufashe igingo shasha umurundi wese ari yibimbure ndetse n'umunyamahanga akora mu cyacu cy'u Burundi atangura no munsi afashe igingo kwe cyo gukora ibikorwa byiza biteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Utukoma duto ni twiza mugabo yishoboye bagira imigambi miremire, imigambi ifata imyaka 5, 10, 15 mirongo biri kurayikora kugira ngo twubake ibirama kandi zongere akamaro abarundi bari uno munsi n'abazovuka.
Tarsis Gahungu arongoye runani mpunza amasendika COSIBU ku izina ry'abakozi, yashize ahabona ibibazo abakozi bagira mu gihe bifuje gushikiriza ibyiyumviro vyabo babicishije mu masendika.
Tugize iminsi twumva amasendika ashingwa akandi kwa n'ubushikiranganje bubijejwe budakeye na kabiri, tukabona abayobozi b'amashirahamwe cyane cyane y'abigenga aca atangura guturika batowe ngo babarongora amasendika bakababurabuza, eka mbere no kubirukana bakabirukana. Dusabye inzego za leta zibijejwe ko zokurukinira hafi abo barenga amategeko bakabahanura, eka mbere byanse bakabahana.
Uyo yaserukiye abakozi yongeye arasaba leta gutunganya ibiganiro birama ku kibazo c'intererano y'amatora yo mu 2020, avuga ko kiriko kiratera imyidogo mu bakozi ba leta.
Ibiganiro birakenewe kandi ku vyerekeye intererano y'amatora y'ibihumbi 2020 ariko aratangishwa abakozi. Nivyo amasendika arashagikiye ko abakozi na bene gihugu baterera mwirango kwa ry'imigambi iterambere y'igihugu muri rusangi. Aha baserukira amasendika twarigeze kubonana n'abashikiranganje bashize kuri iryo tegeko, ariko twavuye mu nama tutumvikanye na neza ibyafatiweho kugira hashingwe urugero rw'intererano kandi aho hose ibitegeko rivuga ko ari ku bushake. Twarabajije uburyo bukenewe ingene bungana, turabaza ingene urugero rw'intererano rwashinzwe aho hose nta nyishu twaronse kandi ntazo turaronka. Turavye ingene ikatwa ku mishahara hari ubusumbasumbane bunini. Ibaze namwe ingene ufata ibihumbi 500 n'ifaranga rimwe aca atanga ibihumbi 30 ku kwezi, cyo kimwe n'ufata umuriyoni, mbega aho ho hafashwe iki? Turasabye rero urwego rushinzwe ibiganiro mu kazi ngo ruduhuze na leta. Turizeye ko ibyo biganiro bigiye gutangura mu maguru masha, gukinderana itangwa itangwe atamyidogo ikiriho atabusumbasumbane bukiriho. Hari benshi banayishikaye mu bundi buryo ku bushake bwabo kandi bakanatanga n'intererano ishimishije cyane. Twibaza rero yuko iyo ngendo ari yo yoshikwa imbere
nta kinini umukuru w'igihugu yashikirije kuvyavuzwe n'urunani mpuzamasendika kosibu ariko Perezida Petero Nkurunziza yemeye ko agiye gufata ingingo kuvyashikirijwe
ndashimye cyane cyane uwaserukiye utwara ishyirahamwe ry'abakozi ku ijambo adushikirije nacyambwira mushikiranganje yumva rya jambo arituha kuko ari ibintu byinshi cyane bitasa n'amikoro mwabisaba ingingo kuko tubikorere ko sadyo kino bose mukuru mwakuza hari byinshi tazogaruka hano
uyu munsi mukuru w'abakozi wasozerewe no gutanga udushimwe ku nzego hamwe n'abantu bakoze kuruta abandi nko mu bisata by'indero amagara y'abantu hamwe n'inkino igihofi muri komine Bukemba Chrissy Munezero Ijwi rya Amerika
Chrissy Munezero arakenuye cyane gose mu kanya duca dukubitsira mu gihugu cy'u Rwanda kuraba uko uyu munsi wahimbajwe ariko mudukundire tubanze tugume mu Burundi aho Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika itangaza ko itewe impungenge n'amatora ya kamarampaka ategekanijwe ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu itangazo yayo y'uno munsi Amerika yavuze ko ihinyanyugwa ry'ibwizwa nshingiro muri ico gihugu rije kugwiza n'ubusa ibiringo ntabanduka mukuru w'igihugu atabwizwa kurenza ku butegetsi mu Burundi kandi ku mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro unyurane n'amasezerano ya Arusha muri iryo tangazo Departement ya Leta ya Amerika ibandanye isigura ko abiyumviriye uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi bariko basubiza inyuma intwaro ya demokarasi turiyamirije iterabwoba ihohoterwa no kuzivya abadashigikiye ko ibwirizwa nshingiro rihindurwa mu Burundi uko niko iryo tangazo rihamagarira leta kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gushikiriza ivyiyumviro ribandanya rivuga Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika yibutsa ko leta yibutsa leta y'u Burundi ko uburenganzira n'uruhara rw'abipfuza kugira ico bashikirije muri kamarampaka yo kuruno wa 17 bitegerezwa kungana Amerika isozera ivuga ko yiteguye kubandanya ikorana n'u Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro iterambere rirama no gukomeza umutekano bitegekanije rero yuko iyo kamarampaka izoba kwigenekerezo rya 17 no munsi niho yatanga nguye kwiyamamarizwa ikazomara iyo myimemazo ikazomara indwi zibiri no kuvuga ko izorangira igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatanu mukanya duca tugaruka kuri ya nkuru yo mu Rwanda nabemerera kuvyerekeye ingene umunsi mpuzamakungu hariwe akazi uri kurahimbazwa
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihe mwumvise ko abakozi bo mu gihugu cy'u Burundi barajwe ishinga n'ingene intererano y'amatora y'umuhumbi 2020 iri kiratangwa mu Rwanda ho abakozi baho basanga imishahara itanganishijwe babivugiye mu karere ka Rubavu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda aho mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yari yanyarukiye kuraba uko munsi uhimbazwa aradusigurira nico abakozi babivugiye
Urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda ruvuga ko nubwo hari ibyakuzwe mu kuvanaho imbogamizi ku bakozi ndetse na leta ikaba yaratangiye inzira zo kuvugurura itegeko rigena umushahara fatizo ariko ko hakiri ibibazo by'ingutu mu rwego rw'umurimo umuyobozi wa Sestrale mu Rwanda bwana Manzi Eric asaba ko ibigo by'ishoramari biva mu mahanga byajya bigenzurwa neza no gusuzumwa mbere yo kwemererwa gukora kuko byagaragaye ko haraho bihonyanga uburenganzira bwabo bihakazi
hagomba gushyirwaho ingamba yuko abashoramari bahabwa amahirwe yo kuza gukora mu Rwanda bagenzurwa ndetse bakareba amateka yabo mbere yo kwemererwa bitavamo nyuma guhomba gufunga no kugurisha ibikorwa byabo abakozi bamaze imyaka myinshi babakorera bagatakaza imirimo cyane cyane abakora mu ikoranabuhanga ry'itumanaho no mu bucuruzi butandukanye kandi hari ibigaragaza kenshi ko abo batangira batoteza abakozi no kubangira kwibumbira mu masindika.
Uyu muyobozi kandi asaba ko hajya hagenzurwa imitangire y'akazi kuko hari aho bigaragara ko bidaca mu mucyo.
Turashima imbuga zashyizweho zitangaza imirimo iri ku isoko zatumye ibigo bitari bike bizifashisha, ariko haracyagaragara ko ibikurikiraho mu itangwa ry'akazi rimwe na rimwe bidashimishije bikemangwa. Dukeka ko hashobora kuzamo icyo twakwita akarengane, ikimenyane, ruswa n'ibindi, ndetse n'ibigo bifasha mu bikorwa byo gutanga akazi bikagenzurwa ku bumenyi n'ubunyangamugayo bwabyo kubera ko kenshi bakoreshwa muri ubwo buriganya n'abakeneye abakozi.
Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo Madame Rwanyindo Kayiranga Fanfane avuga ko itegeko rigena imishahara fatizo Leta zatinda gusohoka kuko inteko itazaseswa itarabisoza.
Ene ni itegeko rigena n'umurimo, muzi ko inteko irimo gukora akazi kayo kanyuma kuko inteko izaseswa, ku buryo twumva ko imbere ko inteko iseswa bazaba bamaze gutora itegeko. Natwe tuzaba twamaze tuzahita dushiraho iteka rya ministre riteganya umushahara fatizo.
Urugaga rw'amasendika y'abakozi kandi rushima ko amafaranga agenerwa bari mu kiruhuko cy'izabukuru yongerewe kandi bikaba bizajya bisuzumwa buri myaka itanu, ariko uru rugaga runasaba ko n'abakora imirimo mito mito bashyirwa mu bwiteganyirize.
Ubwiteganyirize bukwiye kugera kuri bose harimo n'abakora imirimo itanditse, kandi hakazashyirwaho uburyo abatanga imisanzu bagira inyungu bahabwa ku bikorwa byunguka ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize gishoramo imari iturutse mu misanzu batanga.
Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ku guteza imbere umurimo utanga umusaruro hihutishwa iterambere, Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo ivuga ko izakomeza gushishikariza abaturarwanda gukora imirimo bateza imbere. Sestral inasaba ko hajya habaho ubugenzuzi bw'umurimo mu buryo buhoraho no gukemura ibibazo by'abakozi mu buryo bwihuse. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igice cya kabiri cy'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya turakibandaniriza mu gisata cy'amateka y'abana aho mu gihugu cy'u Burundi. Mu kwezi kwa kane, ubushikiranganji bw'intwari hagati bwakoze isekeza ryo gukura abana mu mabarabara mu gihugu cyose, ariko rero ico gikorwa nticoroshe kuba kijejwe no kuri abo bana bari mu mabarabara bivanye n'icatumye bajayo. Uno munsi Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uruhara rw'amashira hamwe akorera mu gisata c'agateka k'abana, ico bariko barakora n'inyishu babona irashe yotuma ico kibazo kiranduranwa n'imizi gutyo. Mugenzi wacu Ariane Itangishaka yikora kuri Ferdinand Simbaruhije, umunyamabanga mukuru mu runa ni FNADEB ruharanira agateka k'abana, yatanguye amusigurira ingene ico kibazo cifashe. Reka twongere tubatega amatwi.
Mbakoze cyane rwose kw'ico kibazo, kandi kibazo gikuriye cy'inkwambutsimana cyane muri bino bihe. Icyo kibazo ni kibazo twebwe nk'urunani by'ukuri twakurikiranye kuva kera, ni ukuvuga twakurikiranye kuva gitangwa no munsi nyene. Rero icyo kibazo kumbure ko atabizi ni uko atari cyejo, kiramaze imyaka itari mike, ni ukuvuga hano iwacu mu gihugu icyo kibazo cy'abana umwe waratanguye mu ntambara y'1993. Hanyuma rero icyo gihe birabandanya, murazi ko iyo ntambara yamaze imyaka 12. Rero urumva byabandanije mu nyuma ariko byagiye yashitse yavuka amashyira hamwe atandukanye amashyira hamwe yagira ati kumbure afashe ntiyafite kuboneka abana mu ibarabara ariko naho amashyira hamwe yagira ashingwa mu by'ukuri byakunze ko icyo kibazo gihera atabona mu ibarabara byarabandanije urumva kuza uno munsi nyine ndetse ubiraje neza ku minsi ihera niko tubona ko abana ubona ko baguma babenshi cyane gusumbya rero ngira ngo umwaka w'2010 harabaye icigwa kujyanye n'icyo kibazo nyine kugira ngo barabe neza ingere cyifashe takozwe rero mu bunofata mu bisare bikuru by'igihugu bitatu byabaye hano muri gisagara cya Bujumbura bya mu ntara ya Gitega biraba kandi no muri biraba kandi no n'Ingozi icyo gihe baragerageza kuburaba ibyo ari byo bituma barabona ibyo ari byo icyo gihe rero umuntu azahurumva ariko urumva kugira ngo icyo gihe bagira ibyo bagira ati twikumbure leta kumbure ibone neza ibyo ari byo ibone ingene yofasha imenyeronko ikigirisha gukorera ko hanyuma kandi basi leta gusa bagira ati kumbure bose bafise icyo bafasha ni ukuvuga amashyirahamwe yaba ari iwacu mu gihugu cyangwa kumbure y'amashyirahamwe ubuzima kumwe yose atuye bafasha kugira ngo barwanye ibyo bintu byo kubyara kw'abana babwi barabara bafatira ko rero icyo giti gihumbi icyo gihe bavuga ko ari abana bashika 300,000 urumva ko mugabo rero umuntu abiraje neza urumva kuko ibyo byigwa ntibyasubiye kuvugirwa mu nyuma aho tugeze uno munsi ntaho tuba neza uno munsi igiti dufise uno munsi mu rumva icyo tubona ubusa tubona ko abana by'ukuri ari benshi hanyuma rero tunabwira ni uko umwaka w'2016 ni uko umukuru w'igihugu yuko yarerekanye intumbero ya leta yuko bagomba ko icyo kibazo kirangira hano iwacu mu gihugu ibyo rero bikaba byagaragariye mu ijambo yashyikirije abarongoye intara icyo gihe hanyuma rero atatanga ndetse igihe atanga amezi atandatu kugira ngo icyo kibazo kibe cyamaze gutora inyishu rero icyo gihe rumva mugabo urumva urabona icyo gihe amaze kuzwa gutyo urumva ni ukuvuga babura amatari batandukanye baca batanga kuja umwete kuraba nyine imeze hari ndetse n'abyihuta icyo gihe urumva ko muri bagira ati kumbi wanje ntiboneke n'ibiki ariko rero murumva icyo kibazo urumva atarabandanije hanyuma yo mugabo rero kubera ko abantu baguma kwesa amashyirahamwe n'ibitwa ngo dusemeya n'ibiki rero niho rero itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri ku mwaka urangiye ni ukuvuga umwaka w'2017 niho habaye inama yabereye mu Gatumba iyo nama yabaye yahuje aba bose nofata ko bafite icyo bafasha mu bijyanye n'iby'akabana bari bakeye bari benshi cyane icyo gihe natwebwe nkuru nari twatwasirizwa natwebwe hamwe icyo gihe rero turabiganira ko byose turi kumwe n'abantu cyane byagizwe biteguwe n'ubushikanganzi batakazi na muntu gufata na munda n'iterambere ridakumira rero icyo gihe rumva turabiganira ndetse turumvika tuba twese by'ukuri dushinge rwose umugambi ko twabona ko umugambi by'ukuri utomoye kuko mu bizi umwana burya si uwo mu ibarabara burya nta hantu umuntu ashobora kuronka heza by'ukuri ku mwana atari mu muryango rero ni ukuvuga rero ko icyo gihe rumva bari aho bose by'ukuri yabashimishije hanyuma rero niho mu nyuma rero hatasohoka tuno kwita urupapuro rw'inzira ni iki twita fe de route rwa mbere kwatekanya ibintu bitandukanye byatuza gukorwa ntibyari bikeye byatuza gukorwa hari biteza kuba kugira ngo kumbure abo bana bashobora kuva mu ibarabara hariho bavuga ati bo hoba ibi n'ibi urumva hari ibintu bitari bike by'ukuri bari batekanije byatuza kuba hanyuma rero ariko rero urumva mugabo byaragoye ntibyakunda ko bica bishoboka nyine bica bitebuka rero icyo kibazo kirabandanya rimwe na rimwe ugasanga abana bafashwe bakajyanwa nko mu bushobo butandukanye ariko biraje nuze kubona ko urumva naho bigira gutyo urumva ukabona ko atari inyishu rero niho rero mu nyuma batagira uko atasubira kabiri ukuvugwa mbere ko urumva byari byagoye byashobotse ko bigenda uko byari biteguwe murazi ko iyo umuntu agifite umugambi uri kuri igihe cyose uko ateguye umugambi igihe cyose igihe ntabwo buteguye urumva ko mfatiye kuri kuko atazi kwambere rw'inzira murumva ko bitagenze uko byatekanijwe rero kuri rwa kabiri nk'uko mwabivuze na byumvise mu kagaheze muri ya muti iteka z'icyenda z'uko kwezi nyine uko kwezi kurangiye niho bari batanze isango rya nyuma ry'uko umuntu wese by'ukuri mu ibarabara yokwijana we nyine batarinze kuza kumukurayo rero niho mu bibazo aho rero ni ukuvuga iteka 2023 kuko kwezi nyine kurangiye nyine niho rero batabaheza gatangwa kuvata abo bantu bakabashira mu bigo bari batekanije ejo kugira ngo babashire mu mukinda ko umwe wese ashaka kumujana kumujana iwabo
ndukuvuga ko nkuko mubivuze mu gihugu cyose rero unye umugambi nuko bo banza guca muri ivyo bigo bakigishwa bagasubiza mu ngo zawo
mu byukuri ko byariteganije ko umugambi ko ariteganya kandi nahihujwe ariko byagenze kuko abana bari bafashwe ndetse n'abajya abandi bakusanga basegereza bari bafite ibigo bashiramwo mu kurinda ko baduga naci iminsi nk'uko mubivuze iminsi ka kuri itatu kugira ngo baronke baronswe izo nyigisho nk'uko mubivuze ndetse bashobora kugira n'intonde kugira ngo bamenye abo bana bari bo rero ibyo byarabaye hamere mu nyuma zaho baheze baradugana werumva rero henshi aho tumaze kubona tubona ko bagiye badugana ahantu hatandukanye ni ukuvuga umwe wese akamujana wakamujana iwawo ni uko rero urumva niko tuzo tuyifu kimeze kubera nk'uko nkuru nari cyo nubabwira ni uko twebwe twirabye muri rusange ni ukuvuga mu kwajana twagiraza uti muri izo nzira zose zatuza gucamwo twasaba ko by'ukuri hose byokorwa bisunze amategeko ni ukuvuga ntibimana ko ngo yahavaga iriwa nawe mubabujanye iyo tubirabye neza muri rusange twasanze natatwashimye muri rusange ariko abantu usanga kandi usanga abana bamwe usanga bagiye baratinya ku Rwanda hajya iyo bazandi ugasanga bavuye imodoka ari bahagenda
birumvikana
ko usanga basizazo mu rukwiye agira ati mbe none tugiye he aho usanga muri hari ibibazo bitandukanye birakumbure ngira ngo ndaza kubivugangira ku mu mukanya birakumbure
ego cyane uraza kuja mu nido nido ry'ibibazo bimwe bimwe biriko intara zimwe zimwe ziko zirahura navyo kumbure ni Bujumbura muri icyo gikorwa nyene tugarutse gato kubijanye n'abashobora kuba barashizwe mu bushomo mu minsi yahera cyangwa mu mugambi wahera mbere yuko batangura kugira uwo mugambi wo gushira abana mu bigo barashirwa mu busho hari itegeko mu mwaka uheze twumva cyane ryavuga yuko gusegereza byari bigiye kubicaha nuko bimeze hari itegeko rigenga gusegereza mu mabarabara ni icaha gihanwa gute
kumbure iyo ndashaka kutabizwe bagira neza urumva kumbure mugabo nkuko mwabivuze ngira ngo mwarabyumvise ko babwiye ati gusegereza biba icaha ariko ibyo tegeko ntacyo ndashaka gusoma ariko twabyumvise ko namwe mwabyumvise mugabo rero twese nibyo kumbure twese nuko ari icaha mu by'ukuri burya ubiraje neza muri rusange urabye uko imeze ni ukuvuga kubona nk'umuntu by'ukuri akuze umuntu akuze ari mu ibarabara mukabona kumbure cyangwa ukabona nk'umwana ariko arasegereza mu ibarabara mu by'ukuri si ibintu biryoshye na gatoya kuko ubwa mbere kubona mu ibarabara mu ahutse umuntu agusa warenga uburenganye wese amufata ku bamwe ati mba amafaranga mbasha gutya n'ibiki by'ukuri nta n'icyo cyo kuyatanga ko ngure isura mbi ku gihugu urumva ko atari byiza icaka kandi urumva byatuma kandi n'igihugu by'ukuri gihomba kandi niyate koko muri ibyo bantu tubona hari abo tubona uno munsi ubona ko muri bo ubona ko bafite inguru hamwe baronse icyo bakora boshobora gukora bagateza imbere imiryango yabo ndetse bagateza imbere n'igihugu urumva rero ko by'ukuri ntibiryoshe ko nta n'umwe barabara twese n'aho tubaye itegeko mu by'ukuri umuntu abiraze neza ni ibintu bitabereye ku gihugu
yego murakoze cyane rwose umushinga nahe Ferdinand Simbaruhije murunani FENADEB ruharanira ineza y'abana mu Burundi kino ni kiganiro kijambo abonyanye biradishwe rya Amerika nabo nyine tubahe akaryo bashikirize ivyumviro n'ibibazo kuri kino kibazo gihambaye cyane duhere ku witwa Thierry amahoro neza ngahura komeye
Ego turashima nibaze namwe ko ari amahoro
Ego n'amahoro turashima kabisa
Ego munda mukirize umutumire
Narakumva
ndebara mukije
Ego muina sikirize Oriane nawe ne yabuze neza yuko ari kibazo gikomeye ndetse nawe uragereje ko ariko mu bigaragara Oriane urazi kino gisagara cy'iwacu nibyo koko tuba twifuza ko kiba gisagara cy'iwacu ariko rero iyo ugomba kugwanya ikintu nuko nimiburi burubanza kumenya umuzi wacu ikintu kintu mbere iki kibazo mbanze ndakibaza umutumire bibaze kugira abana bagwire mu mabarabara byo biva kuki ariko jewe nkinyisha mbere ngire ko nkinererano numvirije ibihezeze kuvuga mu mwanya uheze nibaza ko ikibazo coba cyandurutse ku mpande zose ubwa mbere leta nibaza ko nayo ifite uruhara uruhara rwa mbere nuko numvise umubyeyi bishobora kuvugwa ku rugiro nk'uburu yuko yafashe umwana wiwe ku ngobo ariko ugasanga kubera ko kumbure afite uruhara mu butegetsi cyangwa afite ikindi gishobora kuba gituma adashobora gukurikiranwa ugasanga umwana yarenganijwe ntiyigeze akurikiranwa kandi byemeza aho umenga biri nibaza rero hariho kudahana kubera umwana usanga ariko ararenganywa mu miryango mugabo ugasanga ntacyabayeho cyamira wa mwana agahitamo kwigira mu ibarabara kubera abona ari hafite amahoro hanyuma kandi hariho n'ababigira kubera agahararo cyangwa ingeso cyose sinokideha ariko kandi ikibazo nibaza ko ari nyamukuru ni ubukene buhanze igihugu ubukene buhanze imiryango rero kino kibazo bagira kideho ni uko ubwa mbere leta ibanza gushyiramo ingufu igashyiraho politiki igamije kugwiza umwindi kugira ngo imiryango ishobore kwibeshaho hanyuma n'aba bana bashobore kuronka ibibabeshaho gusa ikintu kimwe cyo nashimye nyamukuru Oriane hari akantu bavuze ko abana muri ino minsi ntibakibajyana muri bijya bintu by'ubusho bahora babajyana mu minsi yahera cyari ikintu kibaje kubera wumvise umwana yagiye mu ibarabara kubera ingorane mu gihugu agasanga bamujyanye mu gasho leta nibyo ndashimye ko kino kibazo kiyiraje ishinga kiyihanze ariko nibarabe bakoreshe ingufu bashoboye bige kino kibazo bahereye ku muzi bishyure ingorane yatumye abana bajya mu ibarabara hanyuma bano bana bazabona kugabanuka murakoze cyane Oriane
murakoze cyane rwose Thierry reka duhaka ryo na Gordien mbere ko tuja kumutumire Gordien uratwumva mahoro neza
nigaze kamwe na rimwe se mbega abana bakije yuko bazuca babajyana icyo bataba bakuye mu mitumbi wabo biteguye yuko bazaba gitoye umuti cyane mbega icyo kibazo bazaba kuri Bujumbura gusa cyane bazaba kuri nino rugo mu mitumba murakoze cyane kibazo na rimwe
urakoze cyane Gordien reka twakire na Innocent mahoro neza uratwumva
ko hanini twarashize yuko bari kubarakura abana mu mabarabara icyo n'igikorwa cyiza bakoze tukabona hano mu gisagara cyo twarengewe hariho iyo ubaza barashikana hagati mu bisagara ino ibujumbura hariho n'abandi bana bacibonekeza mu bisagara cyo bo barahejeje nabo nyine boza bakabatora bakabaha nk'impanuro bakabegeranya bakabasubiza mu mitumbi wabo ama ukadorawe barabaha n'inyigisho hamwe hariho n'ababyeyi babazana bunda aharuguru nyine hana mu gisagara bakaza ari kibuka babahana impanuro kubwira ngo babarugiye gusega atamikoro bafise icyo ni igikorwa cyiza cyaragikengurutse bakaza barashika nino mu gisagara baza barabegeranya baratukana icyo gikorwa cyaragishimye cyane kubera bari basigaye ari benshi hano mu gisagara cya Bujumbura
mahoro sane bose kandi yuko ndashimira bose babajije uko ari batatu kandi ibibazo baje kubwanda ibibazo by'ukuriye inkora mutima uno munsi niba tubona munsi abari abana mu ibarabara ntabwo umwana wawe wese ari mu ibarabara uno munsi arafise igituma ari mu ibarabara burya muri sigajya nta muntu umwe ari mu ibarabara adafise igituma ari mu ibarabara twebwe rero nkuru na ni sinadede by'ukuri twakurikiranye icyo kibazo twazi ibituma bimwe twaje kumenya ko abana rimwe nabo turagana tukumva ari byo ni ukuvuga hari hano munsi tuzi ko ushobora gusanga ko mbure ava mu muryango ukenye cyane hamwe avuga ati jewe by'ukuri ni ugupfa no gupfa jewe kuba hano ntashobora kuronka ibyo mfungura ntashobora kuronka agahuzu nambara atatelefone ataruguru mvise jewe no hakomba gutyo no kuba basi ntangenambasi nkaza kukontakaza mu ibarabara nyine ko nyine nkaza gusegereza hanyuma rero ugasanga kumbure hari abandi bandi usanga bishwasanga bafite ababyeyi bigaba ababyeyi bataye by'ukuri ibanga ryo kurera nk'uko mwabyumvise abo nabo urumva by'ukuri nabo nyine urumva yumvire rero umwana ugasanga kumbure uri mu ibarabara hanyuma rero ugasanga gushika ku mubyeyi mwe n'uyo wumva byogenda gute urumva ngaho by'ukuri hari ikibazo uwagize ati mbe atije nibaza ati ko wahera ku muzi mu by'ukuri kugira ngo abana baje basubire mu miryango iwabo bamerwe neza ni uko by'ukuri kuko mubivuze hoba byiza ko hoba ibyigwa bakamenya uko umwana wawe wese mbega byagenze ko utaje mu ibarabara amero umuntu agataheza agategura umuryango imbere y'uko umwana agenda umwana akazogenda asanga by'ukuri afite ahantu heza hateguye agategura umuryango agategura ndetse n'ikibano hari n'abantu usanga bishwasanga bagiye bagize amakosa birashoboka nawe nyine basa ko umuntu yagiye amakosa amusanga ahandi nyine none ziyogenda gute ni ukuvuga rero ko bikenewe yuko imbere ya byose babanza gutegura aho umwana ashikira kugira ngo ashike amerwa neza ashike yisanzura ashike yumva ko ari ahantu ho kuba rero twebwe nk'urunani kisa kubakera kwa kubakera kani mungu wako takundi jogenda kati kwa zako vizu kwa zako nginango ababize kwa nginango babiumba ero kino vuga nuko mwagize muti haru ya vuzi atimbenone umugambi uraba ni hose nukufuga umugambi kubila ajunge neza nukufuga umugambi wigi huku nukufuga umugambi ufata hose nukufuga wakati nage mwana umu tuzo sakuna mngibaraba nukufuga ero si murimeri ya uzumbra gusa ni mugi huku hose.
Nuko rero arakoze mugenzi wacu Oyana Itangishaka na Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga mukuru mu Runani FENADEB ruharanira gateka kabana mukamwumva mushaka kumviriza ikiganiro cyose bagiranye muje kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com gutyo muje handitse muri isanga muraza kukihasanga. Nuko ncuti bakunze mwakoze kutwumviriza yakoze cyane gose Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Suleiman yashikanye ahiwanyu na Lidiane na Hazwe mari kumwe mu iganiro vyano masaha sinogenda ntabatumiriye mu yandi makuru turiko turabategura igihe c'isaha imwe n'iminota 30 muri yo hariho ibitero bibiri vyahitanye abagera kuri 37 muri Nigeria. Mwandanye mutwumviza mu ndimi zitandukanye.